VOA. Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Miriwe neza nchuti, muri kumwe natwe mu biganiro vya ino genekerezo rya 13 kwezi n'ukwa gatatu kwa 2017 muri cya 18 ijo rya Amerika risamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri kumwe na Joe Diane na Hazwe ndongo ibiganiro vyo no mwanya.
Mugihe ukoresha ijyanyandiko yacu Braille birateba cyane. Kuba gusaba kuja gukabakaba ikibazo bakubajije ugitoruka cugenda ukarondera umurongo warugeze ko muri tablet kugira usubire kwandika gutyo gutyo ugasanga umwanya uri kura guherana.
Uni Francine Niyonsaba genda no umuga bwo kutabona neza avuga ko kwigana n'abana utabona nabo babona bitoroshe. Iyo nkuru iri muzo tugaruka ko mukanya mugume ku maradio yanyu. Hagataho ikambi yanduta iri mu gihugu cha Tanzania imaze iminsi ivugwa mu mutekano muke navyo ne turabibabwira musangwe ikazi. Ariko imbere y'amakuru avugwa mu ntara no makambi ndabemereye mbanze ndabwire muri make ko abategetsi ba Ethiopia batangaza ko abantu bashika kuri 46 bishwe baguwe ko n'umusozi w'umwavu mu micungararo y'umugwa mukuru wa Addis Ababa ku munsi wa gatandatu. Umuvugizi w'ico gisagara yatangaje kuri no w'Imana ko banshi mu bahasize ubuzima ari abakenyezi n'abana, amenyesha kandi ko biteze ko hashobora kuboneka ibindi biziga mu minsi iri imbere. Igipolisi ico kivuga ku ruhande rwabo ko abanyagihugu bashika ku 300 baba uyo musozi w'umwavu aho abashikija nabama baza buri munsi kuronderamwo ivyo bashobora kuja kugurisha. Ico kibanza n'iryo yararari ku ryo mugwa mukuru Addis Ababa igisagara kibamo abanyagihugu baba imiliyoni 4 kandi n'ubutunzi bwaho bwari busa nk'uburi ko buratera imbere. Muri Haiti abantu bashika kuri 34 barapfuye bishwe n'imodoka yunguruza abantu bus yabasanze aho bari mu mugwa mu kigwi mu gisagara ca Gonaive kuri no w'Imana. Iyo modoka yunguruza abantu mu bwoko bwa bus yabanje kugonga abantu babiri bariko bagenda n'amaguru, hicamwo umwe mu nyuma umudereva ariko aragerageza guhunga yaciye yirara mu bacuraranzi bariko bacurarangira mu ibarabara, hicamwo 33 ubwo nyene abandi 17 baba barakomeretse cyane. Icate iryo sanganya gushika n'ubu kikaba kitaramenyekana. Wahoze ari perezida wa Korea y'Epfo Park kandi aheruka kubogoza amabanga yasavye imbabazi abayoboke biwe kuba atashoboye kurangura ivyo yarashinzwe nk'umukuru w'igihugu. Park yavuye ku kirimba ca perezida inyuma y'imisi ibiri sentare yubahiriza ibwirizwa nshingiro isohoreye ku munsi wa gatanu itegeko rimubogoza imwagiriza kurya ibiturire kuri no w'Imana. Niho rero perezida Park yashika mu nyubakwa yiwe iri ku mugwa mukuru Seoul aho yararindiriwe n'abayoboke biwe harugwa mu majana bamye biyamiriza ibogozwa yiwe. Sentare yubahiriza ibwirizwa nshingiro yaramukuye ko kandi ubudahangagwa ku byaha byose byo mwagira. Amatora yo kumusubizwa abwirizwa gutunganywa mu minsi 60 inyuma y'ingingo ya sentare imenyesha makuru vyo muri Korea y'Epfo bigatangaza ko ayo matora abwirizwa kuba itariki ya 9 z'ukwezi kwa gatanu. Radio ya Amerika mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Murashobora kandi kumva ibiganiro vyacu bitandukanye muciye ku rubuga rwa internet yacu ari wezi 3 akaburungu radio yacu voa.com no ku rubuga rwa Facebook adresse yacu ni VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara, muracumva 100% muri mu ntara ya Gitega.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mu kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nongere ngire mwiriwe nari nabibaciriye ku masonga mu kanya ishure gisumbuye rya Lycée Notre Dame de la Sagesse riri mu ntara ya Gitega rimwe rudende mu Burundi ryakira abana bagendana ubumuga bwo kutumva no kutabona no kuvuga neza ryugarijwe n'ubukene bw'ibikoresho vya nkenerwa harimwo ubukene bw'abashobora gusubiriramwo abo bana batumva ivyo abandi baba bize bita interprete mu rurimi rw'igifaransa. Abana baganiriye n'ijwi rya Amerika bavuze ko batorohewe co kimwe n'abare zibabo Raisa Lilian inamahoro.
Iri shure gisumbuye rya Senede ni rimwe mu gihugu rimaze gutangura umugambi wa leta w'indere idakumira. Abana bagendana ubumuga butandukanye bigana n'abandi bakomeye, ivyo bibasaba gukoresha inguvu nyinshi kugira abahiganwe bamenye mu ishure.
Grande découverte di 15e siècle.
Uyu afise ubumuga bwo kutabona ariko asubiramo icigwa ca kahise bucakora ku kibazo.
La cavelle, la boussole.
Bamwe muri aba banyeshure bagendana ubumuga na cane cane bwo kutabona bavuga ko bakorana umwete mwinshi. Niyo Nzima Donatien uwo mu mwaka w'11 hamwe na Niyo Nkuru Francine uwo mu mwaka w'9 baratwiganira uko bavyifatamwo.
Inyandiko nyene ijanye n'ubumuga bwacu niyo mpeza nkakoresha hanyuma nkabona gusoma nk'uko abandi basoma nyene kandi tukiga bimwe bivanye n'inge n'ibiharuro bitugora no kuri tuba mu banyuma ariko turamenya.
Ibanga dukoresha twebwe batabona cyane cyane gufata ku mutwe na kenshi mu kumenya twe tumenyera muri ibyo bintu bidasaba pratique cyane cyane ikigwa kirimo mate twe n'icyo kitugora ibindi byose ni sawa.
Ukwigana n'abandi banyeshuri bakomeye si coroshe kuri bo. Magnifique na Himpaye nawe nyine agendana ubumuga bwo kutabona avuga ko bisanga bani inyuma mu vyigwa ugereranije na bagenzi babo bakomeye.
Kuri mu prophet kuko yasanga ariko ari itababona ibyo kuri tableau natwe tutayeko turabibona gusanga rumva biratugoye nusanga bitaryoshye.
Bumwe mu buhinga bukoreshwa n'abagendana ubumuga buratuma abandi banyeshure basamara. Aha ni mu gihe abatabona bariko bari muri vyigwa bibangombwa ko badodagura ku mpapuro kuri banyamuragi nabo uburyo bakoresha bw'ibimenyetso abandi banyeshure bakabutamarira ha gukurikira umwigisha. Dahiana irishura yiga mu mwaka w'indwi agira ati
twebwe kubera tubana yuko nyene amasinya yabaragyoshe kuraba natwe rero tuguma dusamara turaba.
Izindi ngorane abana bagendana ubumuga bagira ni mu gihe hageze gukora ibibazo vya leta aho bavuga ko bacumukura. Francine niyo nkuru ari mu bakoze ikibazo ca leta kimuha uburenganzira bwo kuja mu gice ca kabiri c'amashure yisumbuye yidoga ku mwanya bahabwa utaborohereza.
Mu gihe ukoresha iryanyandiko yacu Braille birateba cane ko bigusaba kuja gukabakaba ikibazo bakubajije ugitoruka cugenda ukarondera umurongo warugeze ko muri tablet kugira usubire kwandika gutyo kutyo ugasanga umwanya urikura guherana kayabaye ne passe mu kibazo cyo mu 9 n'10 abana benshi hari habayobewe abahejeje amakuru twakoze ko muri test ni vake cyane kubera umwanya wabaye muto mu bushikiranganze bujejwe by'indiri mu mashure. Turifuza ko ikibazo cy'umwaka cyo mu 9 botworohereza bakaduha umwanya ukwiye gushikaho umwana atabona toyoberwa avuga ati iyo mpeza vyose simba naretse kumenya.
Naho biruku aba bana ntibacika intege bagumana ivyizigiro nk'abandi bana bose bafise indoto zitandukanye yico bifuza kuzovamo mu gihe kiri imbere nkuko babibwirirwa rya Amerika.
Ndashobora gufasha mu gutunganya ibijanye n'amabanga y'igihugu
genza wo muganga avura abana.
Indoto zibanjije abantu babiri kimwe ntabaye umucamanza jewe muzokwiga ivyinyifato n'imibano mu psychology sociale
nabenshi barabitse inzovu mu journalist
genda nje nifuza kuba umwigisha hanini imana yimfashije nk'abantu muri rimbi.
Ku ruhande rw'abarezi babafasha kugira abakurikirana ivyigwa si igikorwa coroshe kuri bo kuko bibasaba kwitanga bagakora amasaha menshi arenga ya yarategekanijwe. Uyu ni ufasha aba bana
bantonda umwanya w'akazi n'inyuma y'akazi nuko umwanya wose umwigisha yinjiye kuva ku isaha ya mbere gushika ku isaha ya nyuma abari mu ishuri kugira hajya dikarigisha ashobore kuguma yerekana ibimenyetso y'ibyo ari karigisha. Gusa ni bukene bw'abakozi ubundi umwe wese yarakeneye kukwinjira mu kigwa yumva ishoboka bongereza abakozi cyo kimwe n'agashiruka bute ko n'akazi gasaba kwitanga turaruha cyane.
Amakuru dukura mu barezi hamwe n'aba bana iri shure riracakeneye ibitari bike kugira aba bana bagendana ubumuga bashobore kwaronkera ubumenyi bukwiye nk'uko bitegekanijwe. No mu buyobozi bw'iri shure nyene baremeza ko impingi kiri ndende ari muri iyi ntumbero urongoye rino shure Patiri Elias Akubu asaba bagira neza kubafata mu mugongo.
Umugambi usaba uburyo bwinshi impapuro bakoresha vyo bita papier en carton canke brayon canke papier plastique zozo mbere zigurirwa hanze n'izigura ngaha mu Burundi zirazimbye gose ibindi bikoresho mfasha nyigisho mabonye nk'ivyo bita ama tablette ama cube ama kibaritme bakoresha mu biharuro ni bikoresho bizimbye gose ku ruhande rero rw'abigisha naho biraruhisha gose ni byiza yuko rero rya nino abantu bokumva akakamo na cyane cyane cyangwa abana b'abarundi bagenda mu mugabo gutumva no kutabona nabo bashobora kuja ku rugero rw'abandi bahandi
haraheze imyaka 5 iri shure gyisumbuye rya Senede ryakira abana bafise ubumuga bwo kutumva kutavuga hamwe no kutabona muri iki gihe rikaba rigeze kubana 85 harimo abahungu n'abakobwa igitega Raisa Lilian ina mahoro ijwi rya Amerika
Kaisa tukivuga hivyo kwiga indwi ku banyeshuri 12 bagize urwego rukuru ruserukira abanyeshuri ba kaminuza y'u Burundi bahurutse gutanga imihoho aho abanyeshuri bavuga ko bafashe iyo ngingo kuko babona inyungu z'abanyeshuri zidashirwa imbere mu kutagishwa inama mu ngingo zifatwa n'abayobozi ba kaminuza abanyeshuri baraniyamiriza kandi ngingo nshasha ya leta y'u Burundi yo gutanga agafashanyo nk'ideni rizokwishurwa aho kugatanga ku buntu nk'uko byari kuva mu 1964 yo kaminuza icugurugwa hagataho kaminuza y'u Burundi rafise n'igice cyayo kiri mu ntara ya Gitega eloje wirikaneza
Urwego rw'ubuserukizi bukuru rw'abanyeshuri muri kaminuza y'u Burundi rwashizweho n'umuyobozi w'iyo kaminuza mu mpera z'ukwezi kwa kane umwaka wa 2016 uwo muyobozi yagenye urwo rwego inyuma yaho mu ntango z'uko kwezi nyene kwa kane amatora y'abanyeshuri yo kwishyiriraho indongozi adakundiye bitewe no kutumvikana kwabo ariko mu nyuma abagize urwo rwego bahavuye nabo nyene barangwa no kutumvikana Placide Ninahazwe umwe mu bagize urwo rwego aratubwira zimwe mu mvo zatumye bene abagenzi be batandatu batanga imihoho
hariho ikibazo cyo gutanga ivyumba muri kaminuza y'u Burundi bakabitanga ku munyeshuri avyipfuje akazoja arariha amafaranga ibihumbi 5 ku kwezi mugabo ntafungurirwe muri kaminuza y'u Burundi twaravuze tuti nibije mu muco vyigwe neza bihinyanyugwe kugira ngo dushobore gutandukanya uwuzo bafungurirwa na kaminuza n'uwo wonya atazo bafungurirwa na kaminuza uburyo bazofatwa ariko iyo ngingo yahavuye irengwa ko ni vyumba vya baba 200 umunyeshure yarahawe indaro na mugenzi we abayeho muri kaminuza y'u Burundi kubwa amategeko abimurekurira ari nabo bita abamakizari abo amafaranga yabo bahora batanga yari 400 ubu akaba yadugije 500 nico ni kibazo twari kuba twokwigira hamwe mu nama ariko mu manama akaba tagiye araba nkuko twavyifuza
mu bintu rw'abanyeshure batanze imihoho bifuza ko bihinduka uhereye ku mibereho gushika ku kuntu itunganywa y'ivyigwa ryogenda harimo kandi n'ingingo nshasha ya leta yo gutanga agafashanyo bourse mu gifaransa nkide nizo kwishurwa n'umunyeshure aho nka ku buntu nkuko byahora
ubugirandwi ni iki kijanye na pre-bourse ni itegeko rishasha ry'umukuru w'igihugu rishiraho itunganywa rishasha ry'ukungene agafashanyo kazoza karatangwa iyo ngingo na nyene irakandamiza cyane umunyeshuri na cyane cyane tutibagiye n'abavyeyi ubona yuko iyi kaminuza yacu irimo abana b'umuntu muto muto wo mu Burundi kukubera atayandi mikoro dufise asumba ako ka-bourse ubona ko naho kari gato kasahiriza uburyo rero kagiye kuzotangwamo nibwo butameze neza kuko ubu unye bigiye kuyangara kuburyo abanyeshure bigiye kugorana ukunge nabagiye kuzobaba
kuri iki kibazo umushikanganje w'indero Janze yakandirahisha ntaca hirya no hino yemeza ko ari ingingo ntasubirwamo
kukita yuko bazogasubiza bata ko ari bisanzwe kuko turavye mu karere turimo nito twenyene tutabikora na cane cane yuko mu ntunganywa y'igisho za kaminuza mu karere ka Afrika y'ubuseruko tuvuga tuti umuntu ashaka kuva mu Burundi akaje Tanzania ugaca wiga nkuko abatanzania biga kuko no mu Kenya yuza mu Burundi yo kwiga nkuko umuntu yiga none ni waje muri Kenya ukariha amafaranga hanyuma mu Kenya yaza mu Burundi nabo yarasanzwe ari azoca Burundi yiga kwa gusa iyumvire nawe jewe ndaje muri kaminuza amazi umwaka umwe ngiye mu wa kabiri nkaca ndonka indaro nkajya kabiri ku munsi nkaba mfise icumba n'amazi n'amatara nkiga hafi ariko abandi dufate na karoko muri NS muraba ukuntu bibako bakabaho tuze turavuga yuko utegeta kuja muri kaminuza ya Burundi kugira ngo leta igufashe
ku byerekeye abanyeshuri bahabwa ivyumba vyo gupanga nini nahazwe na bagenzi we bafise amakenga ko bishobora kuba intandaro y'umubano mubi basaba ubuyobozi bujejwe gutunganya ibikorwa muri kaminuza ya Burundi kwicara n'abaserukira abanyeshuri kugira ngo bigire hamwe umuti wakorohe zimpande zose
kubgacu turavye ukungene umunyeshure ahabwa icumba biciye mu mategeko abayeho agatanga uburyaro ku bundi mugenzi we ariwe mu makiza twarabonye yuko kuzana uwundi nawe acaronka icumba hambavu yawe mutari mu buryo bumwe bwo guhabwa ivyumba bishobora gutera ingorane. Hashobora kuba ubusuma burenze urugero, hariho abazoza bazanye n'imbabura baje guteka muri ivyo vyumba nyene kubera ko bazoba bitwa ko ari abapangayi, bazoba bapanze amazu n'izindi ngorane nk'izo zishobora kwaduka.
Kaminuza y'Uburundi ifise ibigo bitandatu, bine biri ku mugwa mukuru Bujumbura, bibiri mu ntara ya Gitega. Icugurura mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itandatu na kane yari ifise abanyeshuri batarenga mirongo itanu na batatu, ubu yakira abarenga ibihumbi cumi na kimwe n'amajana ane. Eroje Burika Neza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Yavugwa makambi tu ya hera muvyu umutekano harageze imisi hibonekeza imenyetso vy'umutekano muke mu kambi impunzi z'abarundi nduta muri Tanzania. Hari nkoho zifatigwa muri iyo kambi, hakaba n'amasase yagize imisi yumvikana mu icungararo y'ikambi. Impunzi zifise ubwoba ko boba ari abantu bava i Burundi bafise intumbero yo kubagira nabi. Mu nama y'umutekano yabaye kuri uno wa gatanu indwi iheze, abarongo ikambi bahaye imisi itatu impunzi zifise ibigwanisho kugira ngo babe babishikirije igipolisi, ataruka ico gipolisi kikavyironderera. Leonce Niyongabo.
Inko iheruka gutorwa vuba mu kambi y'Induta nk'uko bivugwa n'impunzi ziba muri iyo kambi, hari ku igenekerezo rya cenda ukwezi kwa gatatu. Iyo nkoho ikaba yari ihambye ahantu impunzi imwe yari kwirimaho yotera udusogoro, ni muri zone ya gatandatu niho yayubuka ko. Niko rero guhamagara uwutwara zone ya gatandatu urundi agatabaza uwutwara igipolisi muri iyo kambi ya Nduta. Hejuru y'inkoho zifatirwa muri iyo nkambi hari n'amasasu agize imisi ahumvikanira cyane cyane mu mpera z'inkambi. Ibyo rero bikaba biteye umutima uhagaze impunzi.
Kwebwe ngaha turamaze igihe tukumva twumva amasase menshi yagoma apfuka, ntitumenya ico biba biriko biravako, ariko turiko turumva hirya no hino urumva yuko imbonerakure zinjira ngaha mu nkambi ari nyinshi. Mugabo tugasha duterwa umutima uhagaze n'ayo amasase arara anavuga, tukarara n'imitima ikacihagarara ikaja hejuru, twibaza yuko tuhava tumererwa nabi kubera izo mbonerakure. Kuvuga rero umutekano ngaha mu nkambi ya Nduta jembo na mengo ntiwifashe neza gose. Uko bugira aho buriko buraca uzawumva amasasi, uzawumva hirya no hino inkoho nazo ngo bariko barazifata. Nico bundi baheruka gufata n'abandi bantu bashika kuri batandatu bwa bakorana n'abantu basanzwe nyene bamenyereye bari ngaha nyene bimbonera kure, abo twaje tuva hamwe tunababona.
Mu ntango z'ukwezi kwa mbere niho hafatwa inkoho mu isoko nkuru ya Nduta z'amapistole, izindi nazo zibiri zafatiwe mu zone ya cumi n'icenda hari ku mpera y'inkambi. Rero ubu turatangazwa n'ingene usanga ku mpera z'inkambi hose hagenda haraturikira amasasu, ntawumenya abayaturitse abaribo. Nico gituma ubwoba ngaha utuzinze tugira inzara tugira umutekano muke, byose bidukoraniye ko ngaha nk'impunzi zo ngaha mu Nduta.
Twebwe mu kambi ya Nduta umutekano ni muke cyane, kuko tubona abantu baza n'ipikipiki gitondo cyangwa ku mugoroba kajyewe bakumpera y'ikambi, bakaza bageze inyuma y'ikambi bakururuka bakarasa bagaca bagenda haciye umwanya tukaza twumva kandi bazivugize ku rundi ruhande.
Ariko izo mpunzi zirashima igikorwa c'abajejwe umutekano muri iyo nkambi.
Abajejwe umutekano baragerageza uko biri kose, baragerageza kandi no gukora barakora, kandi abenshi barafatwa, kandi bafashe bafatanwa ibigwanisho, kandi baheje gufatanwa ibigwanisho bavuga ko ari imbonerakure. Nejo bundi baraduciye ko ngaha ajembe ngaha amaja kwibarabara, baraduciye ko bafashe nyene umuntu avuga ngo ni umurundi ngo yarungiswe n'igihugu. Zitwara bibonye abajejwe umutekano kweri bagerageza gukora.
Ku munsi wa gatanu rero indwi iheze, guhera isaha zitanu kugeza isaha umunani harakoranijwe inama y'impunzi zose ziri mu kambi y'Induta. Icegera cy'utwara igipolisi mu kambi yaremeje ko hari impunzi zitunze ibigwanisho muri iyo nkambi. Icyo gihe akaba yatanze iminsi itatu gusa ku mpunzi yose izi kwitunze ikigwanisho, igisubize atari uko naho igipolisi kikazozironderera. Icyo gihe nyene akaba yaranagabishije impunzi ko ari nkamwe hogira uwirahira ngo yitwaze imfungurwa zagabanutse agatera kaguma azoheza agafatwa nk'uteye igihugu cya Tanzania, ati azovuga uti gumuti. Muri iyo nama kandi niho userukira ishyirahamwe riraba imfungurwa ku isi PAM muri district ya Kibondo isanzwe iri mu ikambi ya Nduta na district ya Kakonko iri mu ikambi ya Mutenderi yatangaza ko ubigitigiri cy'impunzi ziri mu kambi ya Nduta kigeze kubihumbi ijana na mirongo ibiri na bitanu. Leon Seniongabo, Induta muri Tanzania kubwijwi rya Amerika.
Muri Nigeria abantu barenga ibihumbi 18 barishwe mu myaka indwi y'intambara y'iterabwoba y'umutwe Boko Haram. Boko Haram yaranyuruje n'abandi bantu benshi barimo abakobwa bo ku ishuri ryisumbuye rya Chibok. Radio Ijwi rya Amerika yarakoze amatohoza gutyo ibona video zibanga atahandi ziraboneka zakozwe na Boko Haram yerekana amahano abari muri uyu mugwi w'iterabwoba bakorera abanyagihugu b'inzira karengane. Muri ayo mahano harimwo uko bica abanyagihugu ataco bazira, ingene babakwita buyoka n'ingene babakora kw'iterabwoba. Izo video mushobora kuzisanga kuri Facebook ya Radio Ijwi rya Amerika ariyo VOA Radio yacu, canke mukazisanga ku rubuga rwa internet y'iradio yanyu ariyo wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com. Makambi tubandaniza mikambi ya Rusenda iri mu majepfo y'intara ya Kivu. Impunzi z'Abarundi zikora akazi k'uburovyi mu kiyaga ca Tanganyika kiri mu ntara ya Kivu ya majepfo zivuga ko uruzuba rwinshi rwatse muri kuno kwezi rwatumye umusaruro w'amafi bavana muri ico kiyaga ugabanuka, bituma babura amafaranga bishura abo bakoresha. Inkuru irambuye na Vedaste Ngabo.
Mugihe bimaze iminsi bigaragara ko izuba ryibasira imyaka y'abahinzi na zimwe mu nzuri z'amatungo z'imurasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kuri none iri zuba rimaze iminsi riri kwaka riri kugira ingaruka no ku barobyi bashakira ubuzima mu kiyaga cya Tanganyika, aho bavuga yuko umusaruro bavana mu murimo w'uburobyi wagabanutse.
Ikibazo dufise ngaha ku kiyaga nuko ubu muri iyi minsi imboga zitaboneka neza kukubera atamvura iboneka. Imboga ziriko ziraboneka ubu zari imboga vizana ni imvura. None ubu imvura ntiboneka, na nico gituma ni imboga zica ziba nkeyi kuko zari zijya imboga bita inyamunyamu mitoyi y'imikeke.
None se nk'ubu mwafashe izingana gute muri nojoro?
Oya, muri iyi minsi ntizikiboneka. Urumva umuntu aragenda azana zo kurya nyene, ntizikiboneka kubera imvura yabaye nke.
Iyi imvura yabonetse mubona izingana gute?
Imvura ihayigwa vrema, imvura ihayigwa n'ubundi biriyongera ziriyongera zirabazi zitari nke zirabanyishi cyane.
Mushobora gufata isinga na gute cyo gito?
Turasubiye gufata nk'indobo nk'izo zisikandwi 8 10 mugabo ubu watamvura ubu ni 2 3. Urumva rero yuko imvura imaze kugira nabi.
Amani mba munzi gone umwe mu Barundi bafite ikipe y'abarobye mu kiyaga cya Tanganyika kiri ku kivuko cya Rusenda arasobanura kuri iri gabanuka ry'imboga rimaze igihe cy'ukwezi kose rigaragara muri iki kiyaga, bityo bigatuma binjira mu madeni bitewe n'uko barara mu mazi bagataha amara masa kandi baba bakoresheje amafaranga menshi.
Katugira ngaha ni nyinshi, usanga amadeni ari umurengera nk'ubu amaze iminsi bagenda batazana n'izo kurya. Umva cyuma andika ideni umunsi ku munsi umunsi ku munsi. Iyo yaboneke barayakatambwe, yataboneke naho urumba cyaje gukiranye n'igipe babure baronke buri munsi n'imbarirasi ya 7000 ni 7000 insanse niba mukoresha DD 3 niba mukoresha 20 ni buri munsi. Ni kubandanya dukora uko nyene gushika Imana yonyene yeme imvura ikagwa imbogaze kaboneka tukaronka amafaranga tuhishura. Ndi yataboneke naho urumba nta kundi ni kuguma turindira uko nyene.
Byatangiye kubura ryari cyane?
Mbogo buharaciye nk'ukwezi kugereca atambogaze baboneka muri no plage. Ubu turapfa kugenda ko nyine ntabumenye ntashakira ni gupfa kugenda nimubwiye usaha nimubwiye amasaha abiri izimana iguha nizo nyene. Urumva nta ubu nta kubahatisha gusa.
Aha uyu mugabo umaze imyaka irenga 20 akorera mu kiyaga cya Tanganyika akaba asobanura iby'imihindagurikire y'ibihe ituma indagara baroba zigenda zigabanuka muri iki kiyaga rimwe na rimwe.
Iyi zuba ryace urabona bari mu mezi y'imvura. Muri aya mezi y'imvura rero amazi yarakanye imboga zikamenyera ijya mbeho. Iyi zuba ryace rero zimeregwa nabi zimanuka hasi ntiziba zikiduka hejuru. Mugabo hageze mu mezi ajya y'izuba nk'uko gatandatu zitatangura kumenyera izuba mu kwindwi mu kumunani kubera ziba zamaze kumenyera izuba zitazipfa zirabonekana heri kubera ziba zamaze kumenyera izuba.
Ubu bukebwe indagara buvugwa ku kivugo cya Rusenda ahanini bwatewe n'iri zuba rimaze iminsi ryaka bamwe mu bagore n'abakobwa bashakira imibereho nabo ingaruka zikaba zaratangiye kubageraho kuko bavuga yuko bazanira abarobyi inkwi bakoresha mu gutekesha ariko ntibabishure.
Agenda twagendiye ruguru ku misozi bakatwirukako twazishikana ngaha naho bakaca batangwa kuza batubwira ngo ejo ngo muzoza ngo ejo ejo twaza ngo ya ngo nazo unamboga zabonetse. Rero twashaka nibyo mu bidufashe twashaka baze baraduha imboga kuko natwe inkwi twazikura kure inkwi twazikura kure twamara kuzishikana ngaha tugafunga twafunga rero tugazishikana bakaca batangura ngundagara ngo nazo inkwi twazifunga twazisubira muhira ngo yango zizane basaba nyine nibyo babidufashemo baze baduha nyene nka zirya z'amajana atanu.
Abandi nabo bagamye yuko birirwa batekera abarobyi ariko bagataha nta bihembo.
Mugikirizi iraturembetse aho n'umunsi twagwe muri mabisi hari indo bimwe umwe hamuzima
y'injanga zitapfuye bigenda gute kuri mwebwe babapisha
nta kuntu tuba kubera ubuzima bw'iwacu turonka iyo bagere nabo iyo barose n'ihene turonka nubu batarose nako nta kintu dufise iyo barose ndaronka agashimwe k'iwanje nkaronka n'agasabuni.
Tubamenyeshe yuko mu gindagara zabonetse ari nyinshi kuri iki kiyaga abakora uyu mwuga w'uburobyi bavuga yuko biborohera gutunga imiryango yabo ndetse no kwishura abo bababereyemo imyenda n'abo bakoresheje. Badasengabo ku bw'ijwi rya Amerika mu Rusenda.
Badasengabo arakoze iyo nkuru co kimwe n'izindi zace muri kino kiganiro mushobora gusubira kuzumviza kuri we zitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com. Turiko dusa rero nk'abasozera iwanyu mu ntara y'uno wa mbere ariko imbere y'uko dusezerana twagomba kubatumirira mu biganiro vyacu bitandukanye vyo mu masaha ari imbere harimo ikiganiro muri isanga muza gukurikirana kuva saa kumi gushika saa kumi n'imwe ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda. Uno musi mutimwumviriza iki mu gihe hamaze iminsi havugwa abari mu mugambwe FNL wa Gatongo wasaba fata ku Gasakisaki. Uno musi muraza gushobora kumva icindongozi z'uwo mugambwe zibivugwa ko azo ari gece isaha cumi. Igece isaha cumi na zibiri turaza kubashikiriza amakuru avugwa mu Burundi. Igece isaha imwe n'igice naho ni amakuru arambuye avugwa ku isi na cane cane muri Afrika. Mukanya turahana gahindukira ariko imbere yaho tubifuriza inzwi nziza na kano karirimbo.
Jana kureba ka umutima udahari sinitaye kutuna towa kunaga yeah you are here kunye ko ngundaga waruru kundo nakabiwe dinanirwa sinifuza gukomeza jenyine. Kindo kindo na puta itabu kabona kona hino tse dabizi kame kukoye kubona ko na hino tse yona tizwe chingoni samba utipia kachiyo
kano ngara dusozere ikiganiro wanyu mu ntara cuno munsi mwakoze mwe mwatwumviriza yakoze ingenieur yashikanya amajwi ahiwanyu Innocent Kimenye yashize hamwe nawe nyene yakoze ibikori nka Diane Nahazwe Marikumwe tuzosubira ejo. Ndabararikiye kudatangwa n'ikiganiro c'amadini aho tuzoraba kuvyerekeye itunganywa ry'amatungo y'umuryango mu mitumba itandukanye ica abanyedini barigo nako ni mugihe imiryango iri kirasambuka kuri ico kibazo c'itunganywa ry'amatungo. Mugire indwi nziza.
Kukona kiri waundi, waundi uakera kuza kukomeza njenye mea.